Ndashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ikaze makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Jodiane Ninahazwe mu gihugu cy'u Burundi Kefa Nibizi umukuru w'umugambwe Kodebu iragijya ndadaye yaraye mu mvuto ibyaha yagirizwa ntibiraje habona ariko mu mugambwe wiwe bari n'ico bikeka
Mwe mu mugambwe w'abahizi Kodebu iragyandadaye wakiranye mu babaru ntangere itumwa ko ndetse n'ipfungwa ry'umukuru w'umugambwe Kefa Nibizi isiguro yero yose twobiha
Ubu ni Jean de Dieu Ndereyimana n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe Kodebu iragyandadaye wo mugambwe wahoze witwa Kodebu iragyandadaye Ige ni no kwisi umugwa hamasubwa yuko Israel yaraye isambuye ibitaro byuzuyemo abanyepalestina twebateguriye twafitiye n'ikiganiro Amerika na musangwe kaze kandi na mwaramutse Nongere ndabahega keye ni kaze mu makuru yacu muri kano gatondo nshuti bakunzi bijuru rya Amerika amakuru yacu tuyahera mu by'intambara ya Israel na Hamas uwo murwi wa Hamas utangaza yuko igitero c'indege Israel yoba yaraye igavye ku bitaro biri muri Gaza casambuye ivyo bitaro vyari vyuzuye abanyepalestina bakomeretse n'abandi bari bahahungiye ibiharuro bitangwa na Hamas byerekana ko abantu amajana n'amajana bahasize ubuzima ibindi na mgenzo watu Fidel Nyongabo.
Mwitangazo umugwi Hamas wasohoye watangaje ko Ayman Nofal Abu Ahmad munywanyi w'inama nkuru ya gisirikare akongera akaba ari umusirikare mukuru ayoboye ishami rya gisirikare ryawo Al-Qassam Brigades yiciwe mu gice kiri hagati mu ntara ya Gaza igisirikare cya Israel nicemeje buno nyene icwa giwe gihe itorokanizo ry'amakuru ryo mu France AFP byagihamagara kugira kigire ico kivuze ku byo umugwi Hamas watangaje Israel yarakoze ibitero vy'amabombe mu ntara ya Gaza iyobowe n'umugwi Hamas hari mu gikorwa cyo gusubiriza mu ndumane abagwanyi b'uwo mugwi ku bitero bakoze ku itariki 7 y'uku kwezi kw'icumi ku butaka bwa Israel nibyo bitero vyihaye ingumbi kurusha ibindi mu mateka y'igihugu cya Israel abategetsi ku mpande zose batangaje ko abantu barenga 1400 bishwe muri Israel abandi barenga 2700 barahasiga ubuzima mu ntara ya Gaza Israel yarakuye benshi mu banyagihugu bayo babakuru bibe ihana na Gaza Mugingwano hagati yayo n'umugwi Hamas ibandanye ni mu gihe bitashobokeye abanyapalestina imiliyoni 2,400,000 baba mu ntara ya Gaza kuva muri iyo ntara ya Palestina
Fidele urakoze tukivuga ivya Israel na Hamas umugwi Hamas watangaje kandi ko umwe mu bayobozi bawo bakomeye mu vya gisirikare yishwe mu gitero c'indege ingwano ya Israel mu ntara nyene ya Gaza
mu itangazo umugwi Hamas wasohoye watangaje ko Ayman Nofal Abu Ahmad munywanyi w'inama nkuru ya gisirikare akongera akaba ari umusirikare mukuru ayoboye ishami rya gisirikare ryawo Al-Qassam Brigades yiciwe mu gice kiri hagati mu ntara ya Gaza igisirikare cya Israel nicemeje buno nyene icwa giwe gihe itorokanizo ry'amakuru ryo mu France AFP byagihamagara kugira kigire ico kivuze ku byo umugwi Hamas watangaje Israel yarakoze ibitero vy'amabombe mu ntara ya Gaza iyobowe n'umugwi Hamas hari mu gikorwa cyo gusubiriza mu ndumane abagwanyi b'uwo mugwi ku bitero bakoze ku itariki 7 y'uku kwezi kw'icumi ku butaka bwa Israel nibyo bitero vyihaye ingumbi kurusha ibindi mu mateka y'igihugu cya Israel abategetsi ku mpande zose batangaje ko abantu barenga 1400 bishwe muri Israel abandi barenga 2700 barahasiga ubuzima mu ntara ya Gaza Israel yarakuye benshi mu banyagihugu bayo babakuru bibe ihana na Gaza Mugingwano hagati yayo n'umugwi Hamas ibandanye ni mu gihe bitashobokeye abanyapalestina imiliyoni 2,400,000 baba mu ntara ya Gaza kuva muri iyo ntara ya Palestina
Ijwi rya Amerika turabandana n'amakuru tubafitiye ku mugabane wa Afrika Liberia izotunganya inshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu hagati ya president ahari muri iki gihe George Weah n'uwo bahiganwa yitwa Joseph Boakai ibiharuro vya mbere vyaraye bisohotse vyerekana ko Weah na Boakai begeranye cane Fidel turacari kumwe
mu gihe birenga ibice 94% kw'ijana by'amajwi amaze guharurwa Boakai afise imyaka 78 amaze kuronka amajwi 43 n'ibice 70% mu gihe Weah afise imyaka 57 ariko ahiganirwa ikiringo cya kabiri yaronse amajwi 43 n'ibice 65% hisunzwe ivyavuye mu matora ugwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora rwashize ahabona abo bagabo babiri bari imbere cyane y'abandi 18 bahiganiwe ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu nshuro ya mbere y'amatora yabaye muri Liberia ku itariki 10 y'uko kwezi kw'icumi. Ugwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora rwatangaje ko igikorwa cyo guharura amajwi cyarangiye mu bice birenga hafi ya 93% by'ibibanza byabereyemo amatora. Ibiharuro byashikirijwe byerekana ko haba Weah canke Baokai atanumwe muri bo azoshikana amajwi ahagije kugira atsinde mu nshuro ya mbere. Nshuro ya kabiri y'amatora iterekanije kuba mu ndwi zibiri inyuma y'uko ivyavuye mu matora yo mu nshuro ya mbere bitangajwe icese. Mara inshuro ya kabiri y'amatora ishobora gutebeshwa hamwe hogira abashingisha imanza muri sentare. Ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi bw'ibihugu byo muri Afrika mu burengero CEDEAO n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika byarakeje leta ya Liberia n'urwego rw'igihugu rujeje gutunganya amatora ku buryo byatunganije amatora yabaye mu mahoro kandi yitabiwe n'abantu benshi.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. President w'Uburusiya Vladimir Putin yari yashitse ku murwa mukuru w'Ubushinwa Beijing kubonana na mugenzi wiwe Xi Jinping. Ubwo rugendo ruri kurakurikiranwa cyane rwerekana ko ugukorana hagati y'Ubushinwa n'Uburusiya ataho biriko biraja ni mu gihe ingwano ibandanya muri Ukraine ibice bitandukanye by'isi bikiyamiriza Uburusiya muri iyo ngwano. Fidel Nyonga.
President Putin n'abamuherekeje bashitse ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cyo ku murwa mukuru w'Ubushinwa Beijing mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Bakiriwe n'umushikiranganji ajejwe ubudandaji w'Ubushinwa Wang Wentao. N'urugendo rugira kabiri gusa President Putin agize mu mahanga kuva sentare mpuzamakungu mpanabyaha isohoye umutahe wo kumuhagarika mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. N'urugendo rwa mbere President Putin agize hanze y'akarere kahoze kagize ubumwe bw'abasoviet muri uyu mwaka. Inyuma ko agendeye mu ntango zo ku kwezi Kirgizistan yahoze ari Repubulika y'Abasoviet. Ubwa nyuma President w'Ubushinwa Xi Jinping yaheruka guhura na President Putin ari ku murwa mukuru w'Uburusiya Moscou iminsi mike y'inyuma y'uko umutahe wo guhagarika Putin usohowe. Cyo gihe President Xi Jinping yaratumiye President Putin kwitaba ikoraniro ryerekeye umugambi Belt and Road Initiative, umugambi ugenewe guhuza Aziya, useruko bwo hagati bw'isi, Afrika n'Uburaya biciye mu mayira yo ku butaka n'amazi. Ni mu ntumbero yo kwihutisha ibidandazwa by'Ubushinwa kugira bishike n'ingoga ku masoko mpuzamakungu. Kuri uyu wa gatatu President Putin azovuga inyuma y'uko President Xi Jinping ashikirije ijambo ryo kugurura ikoraniro ku mugambi Belt and Road Initiative. Abo bategetsi bombi bazogirana ibiganiro mu mpera z'uwo munsi.
Ijwi rya Amerika. Reka dushimire mugenzi wacu Fidel Nyongabo ku makuru yaduteguriye akabaheje kudushikiriza. Hari mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na Twitter ariyo X ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini. Ayo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuhera mu Rwanda aho gwego rujeje gukora matohoza ribe mu mfunyapfunyo rutangaza ko rwataye muri yo mumenyesha makuru Jean Paul Nkundineza yagize ivyaha vyo gutukana. Inkuru ya Assumpta Kabuyi ari Kigali mu Rwanda.
Libi itangaza ko umunyamakuru Jean Paul Nkundineza akurikiranyweho ivyaha yakoreye ku muyoboro wa YouTube. Ibyo Nkundineza aregwa yabishyize hanze mu mpera z'icyumweru gishize nyuma y'aho urukiko rukuru rukatiye Dieudonné Ishimwe uzwi nka Prince Kide igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 muri gereza. Ubutumwa Nkundineza yanyujije kuri YouTube bwumvikanishije ko ibibazo Ishimwe Dieudonné arimo byakuruwe n'umutesi Jolly Nyampinga w'u Rwanda muri 2016. Ubutumwa bwe umunyamakuru Nkundineza yumvikana abwira Mutesi Jolly ko yishimiye ko Prince Kide akatiwe imyaka 5. Ubu butumwa bumaze gusohoka, umuvugizi wa Ribu yabwira Ijwi rya Amerika ko Ribu yahise itumiza Nkundineza kuri uyu wa mbere ndetse biza kurangira afunzwe.
Mu rwego rw'ubugenzacyari nta confusion cyangwa gushidikanya rufite namba ku byerekeye ibyaha Jean Paul akurikiranyweho. Bifite ibimenyetso bihagije bigaragaza ko ibyo byaha yabikoze. Itegeko ryavuzeho nta wemerewe gukora igikorwa iki n'iki bibarireba bose.
Baba ari Jean Paul yaba ari Manirakiza mubikurikiranye kuko abantu babaregeye cyangwa ni uko mukomba kugenza ibyaha.
Twararegewe ariko nubwo tutarekerwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rufite uburenganzira bwo gukurikirana ibyaha rubyibwirijwe cyangwa ruregewe.
Ifungwa rya Mundineza ryamenyekanye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere kugeza kuri uyu wa kabiri. Ku mbuga nkoranyambaga abantu baganiraga kuri iyi dosi, bamwe bavugaga ko bakurikije itegeko rigenga umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda, umunyamakuru Mundineza yakagombye kubazwa n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC aho gufungwa na RIB. Abandi bakagaragaza ko Mundineza yakabije gutuka umutesi, mu gihe hari abagaragazaga ko amagambo Mundineza yavuze hari komite muri RMC bishinzwe yakabaye imuhana, bakumvisha ko kutarangiriza iki kibazo muri RMC ari ukugira ngo batere ubwoba abanyamakuru bashaka gukora umwuga wabo bisanzuye. Ijwi rya Amerika ryavuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura Mugisha Emmanuel, asobanura ko urwego ayobora rwagerageje kugira inama Mundineza ariko ko ntacyo byatanze.
Iyo hajemo noza procedure penal tuma n'ibindi byose umuntu yakaba akurikiranwaho byabihagaze kubera security ifite cyangwa se uburemere iryo tegeko rigira, ariko rero dushingiye kuri iyi ngingo baduha twakoze twebwe ndi gufatanya na Legal Aid Forum gushaka kubona ko yahabwa ibyamategeko aramutse adafite umuvugo.
Umunyamakuru Mundineza atawe muri yombi nyuma y'iminsi mike. Undi munyamakuru Manirakiza Théogène uherutse gutabwa muri yombi na RIB ivuga ko yafatiwe mu cyuho yakira ruswa y'amafaranga 500,000 ngo adatangaza inkuru. Uyu niwe washinze ikinyamakuru Kwezi kinafite umuyoboro wa YouTube Ukwezi TV. Ijwi rya Amerika ryabajije umuvugizi wa RIB niba ibitabwa muri yombi by'abanyamakuru bya hato na hato bitagamije kubibasira.
Asubukishije kubikinda ijari umunyamakuru nanjye ntikubajije ibikorwa bya ruswa umuntu afatiwe mu cyuho yakira ruswa, wavuga ngo ni gukanga umunyamakuru. Ni common sense, buri muntu wese arabyumva ko ibyo bikorwa bidakwiriye. Nta muntu wumva ko yakora ibyaha ntakurikiranwe.
Usibye abanyamakuru bamwe bagaragaje ko bababajwe n'ifungwa rya mugenzi wabo Mundineza babinyujije mu nyandiko zinyuranye, hari abandi bishimiye ko uyu munyamakuru yahanwa. Abo barimo Madamu Sanga Sylvia, asanzwe ari umugore wiyemeje guharanira uburenganzira bw'umwana n'umugore.
Iri fungwa ryakiriye neza cyane kubera ko imwe mu ngamba zo kurwanya no gukumira ihohoterwa rikorerwa ku gitsina cyangwa GBV nuko haboneka ubutabera. Statement y'ingiwe ntabwo nayifashe gusa nka GBV attack ku ruriya mukobwa, kubera mu by'ukuri akaba ari umugabo ntabwo yakabaye yabigukoreye, kubera ko abagabo bafite ukuntu bubahana bagatinya n'abakaba baagiwinga mu bitekerezo. Nkumva kuriya mwana w'umukobwa babimukorera kubera ari umukobwa, kubera ari umugore. Ako statement nyayo yingiyemo kuri nje iri criminal. Iyo numvishije uhamagarira abantu kurya abandi.
Abo banyamakuru babiri bafunzwe mu gihe kitarenze ibyumweru bibiri baza basanga muri gereza. Undi munyamakuru Nsengimana Théoneste w'ikinyamakuru Mubavu na Cyuma Hassan w'Ishema TV, aba biyongera ku bandi barimo Hakizimana Rashidi ndetse na Karasira Aimable, nabo bakurikiranyweho ibyo bagiye banyuza ku mbuga nkoranyambaga. Mundineza Jean Paul n'umunyamakuru wikorera ku giti cye anyuza ibiganiro bye kuri YouTube, yamenyekanye cyane mu nkuru zigendanye n'ubutabera kandi yakoreye bimwe mu binyamakuru byigenga byo mu Rwanda birimo Igihe ndetse n'Umuseke. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, urakoze. Tukivuga iby'ubutungane, Kefa Nibizi, umukuru w'umugambwe Frode Buhiragi Gyandadaye, yaraye nawe mu ibohero rikuru rya Mpimba riri Bujumbura mu Burundi. Ibyaha yagirizwa ntibiramenyekana neza, ariko harimo guhungabanya umutekano w'igihugu. Umugambwe wiwe uranakeka ko ariko azira ibihe bya politike by'amatora Burundi bwimirije. Namwe mu majambo yoba yaravuze umunsi Burundi bwibuka imyaka 62 yari iheze, umugano wa Ludoviko rwa Gasore yaronde ntayo kwikurukira ku Burundi agandaguwe. Inkuru ya Eloge Urika Neza akoresha ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Kenya n'ibizi yarungitswe mu ibohero rikuru ryo ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura rizwi nka Mpimba, ahejeje kumvirizwa n'umushinzamanza akizwe neza Repubulika ya Onahman Yakiza. Nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yabitubwiye, yagiye gusambishwa nk'igihe cy'isaha zitatu n'iminota 20 z'agatondo. Yumvirijwe mu ibanga. Mu bandi bantu bari bamuherekeje nta n'umwe n'aho umuryango wiwe yemerewe kumuherekeza mu cumba yumvirijwemo, kandi nta n'umwanya wo guhabwa umushingwamanza mwunganira yaronse. vyabaye nk'ikibiriraho yumvirijwa cararungikwa mu ibohero butarariye nikazi biboneye ibiganiro rya Amerika ku mutahe wiwe watanguye kumenyekana kuri uyu wa mbere hari handitswe ko kwabwirizwa kwitaba imbere y'umushyize amanza akizigenza ku ngo z'amatohoza Jean de Dieu Ndereyimana umunyamabanga mukuru wa Codebu yabwirijwe rya Amerika ku mugoroba kuri uyu wa kabiri ko gishobora kuba gifunze mukuru wa mugambwe ari amajambo yanditse ku rubuga hwaniro rw'umugambwe rwa X aho yavuga ko abarundi bari mu bukene akabasaba kuba intwari nk'uyiguze ntayo kwikukira ko Burundi umuganwa rwirwa gasore
twebwe mu mugambwe w'abahizi Codebu iragenda daye wakiranye mu babaru ntangire itumwa ko ndetse n'ipfungwa ry'umukuru w'umugambwe Kefani ibizi kubijanye n'ivyo yagirizwa twebwe ntavyo twamenye ariko kumwihwezo twagize twasanze ivyo bafitanye isano n'inkuru yo bayaciye ku rubuga hwaniro rwa Twitter y'umugambwe igenekezo rya 13 gitugutu no mwaka aho twibuka incungu y'ukwikira ko barundi aho bigaragara neza ko habaye kudatahura neza icyumviro carimo muri iyo janitse kuri urwo rubuga isiguro yero yose twubiha twubiha isiguro ijyanye n'ibihe turiko turegereza bya politiki
ayo majambo yanditse yari yashikirije n'itangazamakuru ryo mu gihugu hagati kuwa 13 ku kwezi kw'icumi hibukwa imyaka 62 iheze rwa gasore yishwe n'ibyo bya Amerika byabimuganirije ko igihe yari kavuga ku bukene igihugu kirimo muri bino bihe
muri kino gihugu cacu cugarijwe cane n'ibibazo vy'ubukene bigaragara yuko bisaba yuko umuntu wese yitanga bivuye mu guharanira uburongozi bwiza kuko izerekeye iterambere ry'igihugu kuko umugano wa Dovico ugasaba bivuze umushinge wavyo no kuronka uburongozi bwiza kuva hasi gushika hejuru abarundi twoshishira tugira umutima ugutsinda ubwoba ukwitangira igihugu naho twabona umwengezo turiko turakora byashobora gutuma tugira ingaruka mbi twagira igoragi ry'ukwa madu gira umutima ukwitangira igihugu ko muri no ministre na yukumenga abarundi benshi basigaye bagendera mu bwoba
Maître Christian Ntakarutimana mukuru nani rw'abanyamategeko mu Burundi kaja Burundi asaba abacamanza gusoma amategeko no kuyitungana bijya amajambo kefa yashikirije abandi bantu benshi barimo umushikanganje wa mbere Gervain Ndirakobuca bavuze asa nayo muri iyi minsi nyene
fumvise atakintu na kimwe cyo mufunga amajambo yavuze atandukanye n'ayabandi birirwa haravuga bose amajambo umushinga nayo Kefani bize yashikirije atandukanye na gatonya n'amajambo umushikiranganje wa mbere Gervain Ndirakobuca yashikirije naho mu buntu wowe yumviriza wese cyangwa wayumvise arumva ko afitanye isano yose ntatandukanye na rito yari hari twe turi tukavuga tuti mutungane abacamanza bakurikiza amategeko amategeko aravuga yuko imbere y'ubucamanza abantu baba bangana imbere y'amategeko abantu bangana ni ukuvuga yuko rero icyo cyaha cyagirijwe Kefani bize kitoreka kwagirizwa n'umushikiranganji wa mbere Gervain Ndirakobuca
Ijo metre ntakarutimana shimangira vyavuzwe n'umushikanganje wa mbere yabitangaje kuwa 9 ku kwezi mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura mu ihuriro ry'abakenyezi b'imboneza n'indongozi ryajyatumwe ko na Angelina Ndayishimiye umutambukanyi wa president Ndayishimiye
Leta y'u Burundi iraraje ishinga n'imiryango ibayeho umutima utari munda bamana umwitwarariko ribaza ico barara bafunguye abajya ntibahaje hamwe n'abafungura ibidakwije ingaburo
umugambwe Codebu kera wahora witwa Codebu iragijyandadaye ariko washimye guhindura imenyetso n'izina kugira abanywanyi ntibawitiranye na Codebu washinzwe na Melchior Ndadaye yishwe nyuma y'amezi atatu gusa ari mu ntebe y'umukuru w'igihugu kwa 2021 ukwa 10/1993 amaze gutsinda amatora ya mbere yabaye hisunzwe intambwe ya demokarasi mu Burundi uwo mwaka nyene ero njye burika neza ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika mu Burundi kandi bamwe mu banyagihugu bemeza ko bugarijwe n'ikibazo cyo gufungura nabi abavuganye n'Ijwi rya Amerika basigura ko batarumwe ico baha umuntu wagikwiye nimugiye kwigenekerezo rya 16 ku kwezi u Burundi bwifatikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe gufungura neza inkuru ya Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda
byo gufungura neza muri iki gihe biragoye amunsi inzara ubuye irayakeje
tekereza ko cugera kagabanya kandi terivanya n'amikoro ku gatatu kikanya kafeje warufungura nyene
abo ni bamwe mu banyagihugu bavuganye n'Ijwi rya Amerika ababa hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi basigura ko muri kino gihe gufungura neza bigoye ku munyagihugu na cane cane muto muto
ibintu byo gufungura cyaragoranye kuko ndo gacyagiye biratsimba natwe gino tashira kugenda ngakora uwo munsi wihebye ukasanga ibihumbi bine bitatu ariko hagiye yokuza gufungura ukadusanga isaha nini bibiri kubera kwa kundi wabakiye bine bitatu ukaraba bimwe bibiri ngene ucubifungura usanganye n'uriye harime gusuka cyama ukinwa amazi
duka cy'imicira niza ko ari cyo bivaho kuko ibintu kasako bigoma bitabu
banavuga ko kuronka imigwi ibifungurwa aho mu birukenera buri munsi bitagishoboka bitewe nuko ibintu byahindutse mu mibereho y'abarundi
muri ntanga nguvuna ndema mubiri ugiye muri byabiharagi bashako nakakanyama na gakere ngaka kubera kwakoroza byaratiyimbye amahero cyusanga uri kugira amahera menshi atari winjije
niba tayuko boza bararaba mu rindi bikira biduga ko bogabanye kugira ngo ubuzima busanzwe bubandanye ubugenda neza
kwigenekerezo rya 16 ry'ukwezi kwa 10 buri mwaka amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe gufungura neza Uburundi nabwo bwarifadikanije n'amakungu mu kuwuhimbaza mu ntara ya Kirundo ku rwego rw'igihugu icivugo kigira giti amazi n'ubuzima amazi aradufungurira twese tuyabungabunge buramatara aherutse kugenwa mu mabanga yo kurongora iyo ntara Victor Segasago yaramenyesheje ko amazi ariyo soko ryo kuronka ibifungurwa bikwiye kandi byiza
amazi kwari ubuzima amazi tuyanywa tukayakoresha mu kugira isuku aradufasha no mu byo kwiyunguruza biramurabizi yuko amato atwara ibintu akoresheje amazi aratanga kandi n'umuyaga nkuba amazi ni atuma ibinyabuzima byose bibaho
Victor Segasago anavuga ko mu ntara ya Kirundo abanyagihugu baho bagikenye cyane amazi meza ndetse n'imirima yaho ikeneye imigambi ya kijambere yo kuvomera kugira ngo hagufungura neza bigegweko
dufatiye kubiharuro duhabwa n'abahinga mu gisata cy'amazi dusanga intara turongoye kwakiriho byinshi byo gukogwa kugira ngo amazi meza ashikire abene gihugu bose
kandi n'abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika barasigura ko kuronka amazi bikigoranye cyane mu gihugu cy'u Burundi kuko bamara igihe bataronka amazi bagasaba ko hokogwa ibishoboka byose amazi akaboneka
sho tubaye kwera amazi n'ikibazo kose fosho ugasanga n'isomene iraheta atamaze dushyira muri kanshi
amazi aza nka rimwe rimwe mbere anahara n'iminsi ibiri ataje cyangwa itatu sinzi impamvu
umushikiranganje rero uburimyi n'ubworozi n'ibidu kikije Prosper Dodiko amenyesha ko leta y'u Burundi ifise umwitwarariko wo gukingira amazi no kuyaronsa abayakeneye bose kuko amazi akenerwa mu buzima bwa muntu ndetse n'ibindi binyabuzima biba ku isi umushikiranganje Dodiko asaba abarundi bose kubungabunga amazi iyava kagera na cyane cyane ku Burundi buri mu bihugu bifise amazi menshi
gituma rero duhamagarirwa gukingira amasoko duhamarirwa gukingira imitumba duhamagarirwa gutera ibiti kugira ngo amazi abandanye aboneka ku rugero rushimishije
Intara ya Kirundo yahimbarije umwe umunsi wo gufungura neza ku civugo kigira giti amazi n'ubuzima amazi aratugaburira kandi twese duhamagariwe kuyakingira abanyagihugu benshi baho banywa amazi mabi aho ibice 24% kw'ijana by'abanyagihugu bo mu Kirundo aribo banywa amazi meza nk'uko bitangazwa na buramatari w'iyo ntara iyo ntara kandi yahoze igaburira igihugu cyose mu myaka yatambutse na cane cane ku gitegwa c'ibiharage nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganje mu byo bujejo harimo urimye n'ubworozi kuri ubu umwimbu waho ukaba utifashe neza naho umuryango wita ku biribwa n'uburimye FAO mu Burundi utangaza ko amazi agize ibice 50% by'ubuzima bw'umuntu akaba yihariye ikibanza kingana n'ibice 71% ku isi uwo muryango unatangaza ko kuri ubu abantu bangana na miliyoni 2.4 ku isi baba ahantu hatagira amazi benshi muri abo n'abarimyi kandi ari nabo bakenera amazi cyane impunzi mwe nabimukira byatangajwe n'userukira uwo muryango wita ku biribwa n'uburimye FAO mu Burundi ubwo yari yitabiriye ibirori byo guhimbaza umunsi wahariwe gufungura neza wabereye mu ntara ya Kirundo kuri uyu wa mbere Cherive Ndayishimiye ijwi rya Amerika Kigali
ijwi rya Amerika turandanirize ku kiganiro Amerikana na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
Mwaramutse neza ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa gatatu 1978 urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwaciye iteka ko abacamanza abari bo bose ari indahangaro ikaze mu kiganiro Amerikana Mujumbi 1971 umutegarugori witwa Ora Spitler wo muri leta ya Indiana mu burengerazuba bwo hagati muri leta zunze ubumwe za Amerika abinyujije kuri avoka we yagejeje icyifuzo ku mucamanza witwa Harold Stamp amusaba gufata icyemezo kumukobwa we Linda Spitler abagwa na muganga akamufunga ku buryo atazigera byara. Ora Spitler yasobanuraga ko umukobwa we Linda Spitler afite uburwayi bwo mu mutwe ko kutabyara rero biri mu nyunguzi. Icyo gihe Linda Spitler yarafite imyaka 15. Akimara kubona urwandiko rwa Ora Spitler, uwo munsi umucamanza yahise asinyira ko atanze urwo ruhushya. Umukobwa ntiyabimenye. Nta muntu wari umuhagarariye mu rukiko imbere y'umucamanza. Ntibyanyuze mu nzira zisanzwe z'imanza, ni ukuvuga kujyana ikirego ku mwanditsi w'urukiko, ucyakira akacyandika, akagiha nimero, akagishyikiriza abacamanza bakazagisuzuma maze bakazakiburanisha. Nta mpaka zabaye imbere y'umucamanza, ni ukuvuga ko nta rubanza rwabaye. Nta tegeko ryariho umucamanza Stamp yaba yarashingiyeho. Nta n'ikimenyetso na kimwe yasabye ngo agisuzume. Mu cyumweru cyakurikiyeho umubyeyi Ora Spitler yitwaje icyemezo cy'umucamanza Stamp yajyanye umukobwa we Linda Spitler kwa muganga. Yamubeshye ko bagiye kumubagisha appendice bakayikuramo kugira ngo atazigera arwara appendicite. Ariko abaganga bari bakuriwe na Dr. John Hines bo bari bazi icyo bagomba gukora. Hashize imyaka 2 mu 1973 Linda Spitler yashatse umugabo. Mu 1975 abonye adasaminda yabajije Dr. Hines impamvu. Hines yari asanzwe ariwe muganga w'umuryango w'aba Spitler. Muganga rero yamusobanuriye uko byagenze ubwo yamubagaga mu 1971. Linda wari warafashe izina ry'umugabo we rya Sparkman yagiye mu rukiko rw'ibanze kurega nyina na voka we wa mucamanza Harold Stamp. Dr. John Hines n'abandi baganga babiri bamufashije kumubaga n'ibitaro bakoragamo yabashinjaga ibyaha byo kumwicira uburenganzira bwe bwo kororoka, uburenganzira bw'abafite ubumuga n'uburenganzira bw'abagore. Urukiko rwaciye urubanza ruvuga ko umucamanza Harold Stamp adashobora gukurikiranwa kubera ko afite ubudahangarwa ahabwa n'umwuga we, bityo urubanza rwabo bareganwaga muri dosiye imwe narwo rubaruburiyemo. Linda Sparkman yarajuriye. Urukiko rw'ubujurire rwo rwamuhaye ukuri ruvuga ko nta shingiro icyemezo cy'umucamanza Stamp gifite kuko kitanyuze mu nzira nk'izindi manza zose kandi ko atihaye n'umwete wo kurengera uburenganzira bw'umuntu wari ukiri umwana. Stamp nabo bareganwaga nabo barajuriye bajyana ikirego cyabo mu rukiko rw'ikirenga rw'igihugu. Nibwo rero ruciye iteka ku itariki ya 28 y'ukwa gatatu 1978 rwanzura ruvuga ko Stamp nubwo yafatiye Linda Sparkman icyemezo cy'agahomamunwa adashobora gukurikiranwa n'inkiko kuko akazi ke k'umucamanza kamuha ubudahangarwa. Urubanza rurangira burundu gutyo. Ijwi ry'Amerika. Ubudahangarwa bw'umucamanza bumukingira gukurikiranwa mu nkiko ku byemezo afata mu rwego rw'akazi ke, ariko bamwe na bamwe basanga bwari bukwiye kuvaho mu gihe umucamanza aciye urubanza rugira ingaruka z'ishyano nk'uru rwabaye kuri Linda Sparkman. Basobanura ko ari ihame rishingiye ku cyabaye nk'umuco gusa ko nta shingiro bufite mu mategeko. Kuri bo ubu budahangarwa bw'abacamanza bubashyira hejuru y'amategeko. N'abacamanza b'urukiko rw'ikirenga ntibabibonaga kimwe. Umwe muri batatu batoye oya kuri ririya teka ryo mu 1978, Justice Potter Stewart yaranditse mu mwanzuro we ati nta bubasha umucamanza afite bwo gufata ibyemezo bishobora kugira icyo byonona cyangwa kugira uwo byangiriza. Abahanga mu by'amategeko bemeza ko iri teka ari kimwe mu byateje impaka zikomeye z'urudaca mu mateka y'urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, impaka kugeza n'ubu zitarakemuka. Shuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'umunsi nagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
akabino ngazi cyo dusozera 20 twatwafitiye muri kano kanya reka dushimire abagize uruhara bose ngo amakuru ategurwe yongere abashikire kuri micro muri kumwe na Joe Diane ni nahazwe yakoze Nadia Taha yegeranije amajwi yacu ku izina ry'abagenzi banje bose ndabike banuye ndayifuriza kwandanya muranirwa mu byo muri ngo byose turongera mu mwanya uri imbere mu bindi biganiro ngiye kubategurira.